Kwa mchia seruki mnyamanga mkuru wa unimakara ya kivyaka vikaliza Afrika ya kiliwe na presida Burundi kuru yu wakabiri kukirimba kikuru kiri Bujumbura. Iwezi mkuru kikuchu Burundi vya andika kwa evakiste ndaishimi ya banje kumugira wana wali wa muherekeje ukikuchu wa chifashe ya muizeza hukitekanye kubutakabuka chobose yongera muereka nyingi nyamukuru ikikuchu wa chashi zimbere murugamba kukugwanyo bukene nukulonde itenambele lirama kugeza haka nwakose karongi choka fungura mufuko ose nao katungi faranga. Enashi imagije migende na nemiza kukitichiwe hakati ya benu nyamanga mukuru wa ONU. Umushinwa Seruki Antonio Guterres mu byaga bigari bya Afrika keje president mushya w'u Burundi amuhana ntasho za shebuja. Ariko kandi yanafite ubutumwa bubiri nk'uko ibiro bya Evariste Ndayishimiye bitangaza. Ikibazo cyerekeye ugarwa Burundi ugibiro by'intumwidasanzwe y'umunyamanga mukuru wa ONU mu Burundi cyo gihugu cyavuze ko kuva kwa 31 ukwezi kwa 12 kuza uyu mwaka bitegerezwa gushira ku imfunguro z'ubutagisubira kugurura hamwe n'irungikwa yabikekwa kuba baragize uruhara mu gihe cy'ubutegetsi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuva mu 2015. Kuri kino kibazo nyuma Huang Chia yabwiye president Ndayishimiye ku Rwanda rufize gushaka mu guhereza abategetsi b'u Burundi yabikekwa kuba baragize uruhara mu gihe cy'ubutegetsi nyakwigendera Pierre Nkurunziza yasinze mu kwa gatanu 2015 ariko ko rwifuza kubikora bihagarariwe n'igihugu canke umuryango n'ishyirahamwe bitegerezwa kuba umuhuza muri ico gikorwa. Mu itangazo ibiro vya president vyasohoye nyuma y'umubonano bivuga ko umukuru w'igihugu yamutomoreye neza ko hagati y'u Burundi n'u Rwanda atamuhuza umunyamahanga kenewe kubera abanyagihugu b'ivyo bihugu byose bamenyeranye kandi n'indimi zavyo zisa. Amakimbirane hagati y'u Burundi n'u Rwanda hari yonyene nuko ico gihugu gicumbikiye abikekwa kwihirikwa ry'ubutegetsi akaba naco kintu nyamukuru gicanisha mu ivyo bihugu bibanyi nkuko iryo tangazo ribishimangira akaba ari navyo Ndayishimiye yishuye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu biyaga bigari. Yongeye ko kwamaze gutanga nguri bikorwa n'imishikirano biganisha ku inagurwa y'imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda yemeza ko nyuma y'imibonano hagati y'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu byompi hamwe n'abajejwe iperereza hategekanijwe yindi nama mu kwezi kwa 12 kubuza hagati y'abashikiranganje y'ubutungane kugira ngo bavugane ukuntu yanahantu ajya bikeka kwirikwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo ryoshirwa mu ngiro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije kandi kwishyiramwe impuzamakungu n'iryubakiye ukubahiriza amategeko kugwanya kudahana hamwe n'ukwemanga inshingano. Ati nico gituma ko bari gusaba ntuni gihujana cyacu igihe ufatwa inzira y'ibiganiro mu bijanye n'ikibazo cy'abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera izaha bakoze yibutsa yuko ubutungane butigera bugira imishikirano niko ibiro bya president Ndayishimiye bisigura. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika nijejwe yuko bagirizwe ijwi ry'ubutegetsi bazohabwa amahirwe yo kuburanishwa bakanacirwa imanza hisunzwe amategeko nk'uko byagenze kuri bagenzi babo bafungiwe mu ihora rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Bamwe muri bo nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivyemeza baramaze kwandikira president Evariste Ndayishimiye bamusaba kubagirira ikigongwe. Amakuru y'u Amerika ryaronse ukwizerwa nuko abafunga umunani aribo bandikiye president Ndayishimiye bamusaba kubagirira ikigongwe. Bagizwe n'intwazangabo zitandatu, zitatu zifite ipeta rya generali, hakaba harimo n'abasirikare bato bato babiri. Ku kibazo cy'ibugarwa ry'ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi byemejwe n'akanama k'umutekano ka ONU mu 2015 bikaja mu ngiro mu 2016, bwana Honche yasabye yako vyokongerwa n'imiburiburi ya meza ari hagati ya 9 na 12 kugira ngo bibe vyiteguye neza na cane cane mu bijanye no kurangiza amasezerano y'abakozi b'abarundi n'abanyamahanga babikorera ukuriha abacuruza bafatanye amasezerano hamwe no gusozera ibintu byose bijanye n'uburyo bukoreshwa mu gihugu. Nkuko umushikiranganji yajejwe imigenderanire yari yavyandikiye ONU mu minsi ishize, umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yibukije uwamutumweko yuko impamvu zatuma ivyo biro bibaho ubu zavuyeho kuko amahoro n'umutekano vyagarutse kandi ko atandyane za politike zigihari hagati ya leta n'abayigwanya. Yavuze ko yumvise icifuzo ariko ko abahinga b'abarundi n'aba ONU bazokorana kugira ngo bigire hamwe umwanya iyo myiteguro izofata. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.